bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe hikaze mwese nshuti bakunzi mu biganiro tubafitiye muri kano kanya.
Yenda shima iko ari abamama sija konje tugabanya tukavuga bati kuruhuka neje ndako numva meze neza kaje kwigisha abantu dosa bari nabandi ako biyangara dosa baragenda gufasha.
Uno mushikiranganje w'indero mu gihugu cy'u Burundi Janvier Ndirahisha aragaruka ku bibazo bimwe bimwe yifuza ko bihinduka mu bushikiranganje aramutswa turabigaruka ko handi hato murabe hagufi ya maradio yanyu ariko hagataha abanyeshure baba barayobewe ca kibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kuja muri kaminuza musabwa gusubira kugikora kugira ngo mugatanga amahera 50,000 by'amafaranga y'amarundi ni mukanyi sase murabe hagufi ya maradio yanyu. Bazinda ubwire muri make ko perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yatanze ikigongwe ku bafungwa bagera ku 300,000 bagwiriyemo abana abakiri bato n'abapfasoni abajeje ubusho butandukanye muri ico gihugu bavuga ko ari mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abapfungwa bari mu busho butandukanye busa nk'ubwarengewe n'ubwinshi usivye uwo muce narinda babwiye w'abazore kugwa abagendana ubumuga abafise indwara zitandukanye n'abarenze imyaka 60 bamaze kurenza icaka n'ico bihano bari baraciriwe nabo nyene bagiye gute zurigwa iyo ngingo naho biruko ntiyega abari baraciriwe umunyororo wo guherayo abapfungwa bari mu busho bamaze imyaka irenga 10 barindiriye kunyongwa nabo ku ruhande rwabo baciye bacirwa uwo guherayo kwera ibibazo by'uburyo igihugu cha Zimbabwe kimazemo igihe haragiye haratangwa ikigongwe cy'umukuru w'igihugu no ku ntwaro y'uwahoze arongoye Zimbabwe Robert Mugabe abagera ku 100 barapfiriye mu busho butandukanye mu mwaka wa 2013 biturutse kukubaho nabi mu busho leta itari gishobora kuronsa ibyangombwa bishemeye kubera ikibazo cy'amafaranga. Igihugu cya Zimbabwe giharurwamwo abanyororo bagera ku 200,000 bari mu busho butandukanye butari bubwirijwe kurenza abantu 17,000. Wahoze ari perezida w'Ufaransa Nicolas Sarkozy nyuma yaho arekuriwe kuno wa gatatu amazi iminsi ibiri yasambishwa ku mafaranga yo kwiyamamariza amatora yo mu 2007 yoba yarahawe bidaciwe mu mategeko n'uwahoze ari perezida wa Libya Muammar Gaddafi. Sarkozy yamiriye kure ivyo vyagirije vyose afata nk'ukwihora ku ngingo yafashe yo kurungika indenge z'ingwano zafashe gukura Gaddafi mu 2011. Nicolas Sarkozy yavuze yuko abanye Libya bari nyuma iyo dosye kugira ngo bamwihore. Ikinyamakuru c'Abafaransa Le Figaro gisubiramwo amajambo ya Sarkozy yavuze amaze kurekurwa canditse kiti ndugure twa mugina. Sarkozy yavuze ko iyo dosye ya Libya ariko aragirizwa itumye ubuzima bwiwe buhinduka umuriro udahera kandi ariko yagirizwa ibintu atavyemezo ndugure twa mugina. Radio ijwi rya Amerika muratwumva ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Njuti bakunze mutwumva muri kugataka ku Rwanda muratwumva tankomanze ku 104.3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rugaga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni canyu.
Nongere ndabahikaze uno munsi Burundi buri ko burahimbaza umunsi mpuguza makungu wahariwe amazi umunsi ushitse mu duce dutandukanye twico gihugu havugwa ubukene bw'amazi meza nko mu ntara za Cibitoke abanyagihugu baho bavuga ko bashobora gufata urugendo rw'amasaha ane n'amaguru kugira ngo baje kurondera amazi meza ni mu gihe mu ntara ya Gitega ahitwa ku ishuri rya kwibuka abana bamaze imyaka ibiri atamazi bafise kuri ayo masomero yabo inkuru tubazumenye Shamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana igiteka
Ayo mashure yose ari ku mutumba wo kwibuka ku kilometero kumuvuye mu gisagara cha Gitega na mashure yegamije ishengero ry'abagenzi muri ayo mashure harimo amashure abiri asubura rwa abanyeshuri bashika amajana na 180 naho harimo abana bangana uko nta majya amazi riraboneka mu mabombo yubatse muri ivyo bigo haraci imyaka ibiri nkuko bivugwa na Manirambo na Adela mu buzuburaro ku ishuri ryigisha ubuhinga gyitiriwe David Mike
petra fisi kibazo cy'amazi nkuko twamaze imyaka ibiri atamajya amazi riboneka mu matwi ya Jides. Kuvuga cyaba ingorane ya mbere isukurira barike cyatu yavuma mu mwanga wa Rusengo. Uwo mwanga nawo duhurirayo na n'abanyagihugu bava hakujya kwankana hariho umwanya w'ibyigwa baci baca bahomba kire twa twitangura saa 9 ariko ubu twaciye twishira ku isaha kuba bari kuvoma icitangura saa 10
kimishyazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe
ibijyanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cyane kubera ko ayo mazi ntayabahari kandi ko abo dufise bavoma bavuma amazi yo guteka gusa ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera kubera twasanze ko kuvomesha bitwara amera menshi mu gice cy'uyu mwaka byadutwaye amafaranga angana n'umuriyoni aho kandi no kuvuga ntibavomera abanyeshuri no kuvoma amazi yo guteka no koza ibikoresho abanyeshuri bakoresha byo muri efekitware
abanyeshuri baratoye uburyo bwo kudukoresha mbere yo kwinjira muri utwo tuzu basiga impuzu hanze bakinjira basigaranye agahuzu ko munsi gusa uno musore twamusanze avuye kwitabara
mbere kurinda gukura impuzu
aha dukura impuzu kubera iyo vuyeyo harakanuko kenshi uzanye neka ku mota ko gatandukanye ni vyiza ko kuri impunzu kubera sanga bigoye nyene uri ugiye mu bandi n'akawodere kavuye nyene mu ntuze
abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa Twizere Philbert numwe muri abo banyeshuri
hageze n'igihe cyo kumesa uduhuzo umunasiyo uduhuzo dukeye biragoye kweri kubera naho nyine tugenda mu myonga mu migezi y'amazi ari kuyarondera tukaheza tukaza tukamesa twa duhuzo nicyo gisanzwe abanyagihugu bo mikake ari benshi tutanga uri kuyakoresha amazi yo mu mwunga nayo ntaba ari meza cyane ntigaheze ngo kere neza
kubera kuniganira ayo mazi navyo nyine bibatera ikibazo niyo Kwizera Edouard nawe nyine yiga kuri iryo shuri
byashika ugasanga kujya ku ntu abantu baba ari benshi kugirana ko abantu ugasanga ushobora bo mazi gusanga yashobora gucafurwa zanga ateye indwara
nyuma Adele akurikiranira hafi abanyeshuri babigeme biga mu isata bita sawifi kigisha ijambo ry'Imana avuga ko hari mutugwara abana bagwara iyo adaho tuva ku isuku rike
amazi ngana yahari atwabye baje kuvoma umwunga ugasanga ntibari ko bariga neza usanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi indwara bakunze kurwara kenshi ni indwara usanga bari kuvuga ngo bari kuraribwa nshya twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda
nshongera kuba ikibazo gikomeye ku bana b'abigeme iyo bagiye mu mihango yabo faida n'ibitanga n'umwe muri abo bana b'abigeme
ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani kandi birasaba n'uko koga minsi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyaranje tugasaba hagati yacu tugafashanya uba yafite agaha mugenzi we ubutafite agashobora kuyaronka mu bwo buryo
n'ishyirahamwe rigezo ritanga amazi y'umuyaga nkuba bamenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kiri kwibuka haturutse ku mapompe aduza amazi yononekaye ariko bavuga ko mu minsi iri imbere ibintu bishobora kujya mu buryo igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington na DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku munsi w'ejo wa gatatu umushikiranganje w'indero mu gihugu cy'u Burundi Janvier Ndirahishari atumwe ko ni inama nshingamateka kugira ngo yishure ku bibazo bitandukanye bivugwa mu gisata c'indero muri kino gihe mu Burundi mu byo umushikiranganje yagarutse ko harimo ikibazo cyo gukwiragiza abigisha ijya nino mugenzi wacu Evariste Nziko Banyankara dukurikiranye ivyo bikogwa ahakorera inama nshingamateka mu Kigobe ni mu Burundi
Ikibazo kijanye no gukwiragiza abigisha aho batari rodeforma mu Gifaransa abashinga amateka bakigarutse ko cyane mu bibazo ku mushikiranganje w'idero amakaminuza n'ubushakashatsi umushinga amateka ni kuri Salvatore agaruka kuri bimwe mu bitari ko bigenda neza inyuma y'ico gikorwa
atse ku burorero aduhereye mu ntara tuvamo ku mashuri ahanini bibonekana ko yasigaye ko abakenyezi nagomba kubaza rero ingaruka umaze kubona vyoba zaragize ku mashuri tubona ashobora kuba abakenyeze nka batatu batwa baba bari mu makonje soit prénatal cyangwa postnatal nagomba rero kubaza ico mwamugiye gukora kwa mashuri kugira ngo mushobore kubashira nk'abagabo narijya amashuri amwe tubona atabasipriya bahari kuri amashuri
umushikiranganje w'indero asanga koko hari ingaruka mbi inyuma yo gushyira mu ngiro umugambi wo kurungika abigisha aho batari aharagahaze no kugakosora buhoro buhoro nk'uko abivuga akanasaba ahari abigisha b'abakenyezi gusa iyo bagiye mu karuhuko ko kwibaruka kugira utwigoro umushikiranganje jambyeri ndirahisha
nibo benshi nibo bitse kenshi abadesisi nibo benshi abadesisi ariko jye ndashima ariko hari n'abamama zijya kunje bazigabanya bakavuga bati kuruhuka nibyo ariko numva bimeze neza ndikaje kwigisha abantu nsaba rero n'abandi ntako biyangara nibyo baragenda gufasha jye nibaza ariko ku kibazo cya diploma uduhimu twabaye izo tugenda turadukosora bukebuke mugabo kurushisha guca nabi tukabona bisubiyemo
abigisha na cyane cyane abarungiswe kwigisha mu ntara ya Bujumbura batonda bavuye mu gisagara cha Bujumbura amashinga amateka batowe muri iyo ntara basanga badatonda kenshi abanyeshuri bakirirwa uko batonze adolfe banyikwa ari muri abo bashinga amateka asaba umushikiranganje kugira ico akoze kugira ibintu bihinduke
abigisha benshi baba mu gisagara ugasanga basaba gifti baba mu gisagara kacha kiwe kibazo ugasanga muri evaluation intara ya Bujumbura irasana atamake mu zindero nasabye ko umushikiranganje ico kibazo igifata amaboko na cyane cyane niko nibaza ko byahindutse mu ntara yacu abizi byo kwigisha n'umusindi benshi baba akazi mu ntara bavamo kandi natera imbere makosa
ibivugwa nabo bashinga amateka batowe mu ntara ya Bujumbura ko abigisha ubasanga ku mabarabara bategereye abo bunguruza kivugwa mu yindi mihingo y'igihugu nkuko abaserukira abanyagihugu babivuga umushikiranganje ndirahisha yishura ko nico ari kibazo cyo kwicarira kugira gitore gumuti abashinga amateka Barnadoma urutoke ku mashure akoregwamwo ibikorwa bya politike kandi bitarikuwe n'amategeko warongoye igisata c'indero amakaminuza n'ubushakashatsi ku rwego rw'igihugu avuga ko ababikora bahonyanga amategeko
abantu babikora batubabarira baba ndetse kurabiri kuko kuba na cyane cyane bari mu rwanda kwa politiki n'abagaragara aho byo babikorwa muri ahanganira rero bihera rumara yuko atanama zibera
kubona hari amakaminuza mwamwe yemerewe gutanguza inyigisho z'igice cya kabiri aricyo master ayandi akiri mu bwo burenganzira birajishinga abashinga amateka umushinga amateka sinzi nka Jean Pierre ni umwe muri abo bashinga amateka bakeneye umuco
nyakubahwa mushikiranganje aravuga ko amakaminuza mwamwe yahawe uburenganzira bwo kwigisha igice cya kabiri icyo bita master hoba hisunzwe iki mu gutanga ubu burenganzira kuri zimwe izindi nazo ntiziburonke
inyishu y'umushikiranganje w'indero ni uko ata kaminuza n'imwe yabujijwe gutanguza ivyo vyigwa vya master ariko ko izo kaminuza zotanguza ico gice ca kabiri ca kaminuza ku bisata bimwe bimwe zishobora gutunganya neza Mufasoni Janvier Ndirahisha yaboneyeho n'akaryo ko kwibutsa ingingo yafatiwe abananiwe ikibazo cya leta kibaho uburenganzira bwo kuja muri kaminuza basabwa gutanga ibihumbi 50 by'amafaranga y'amarundi abaho uburenganzira bwo gusubira gukora ico kibazo autodidaxi mu rurimi rw'igifaransa Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanyanka urakoze cyane gose kutubwira ivyo vyose vyavugiye mu namashinga amateka y'u Burundi ejo ku munsi wa gatatu aho mumvise umushikiranganje w'indero eka arabazwa utubazo dutandukanye mu vyerekeye igisata aramutswa hakaba rero hari akabazo mushaka iko tuzogaruka ko muri utwo twose mumvise ha ivyo rwukwiragiza abigisha hagati mu gihugu haba ivy'amakonje ahabwa abavyeyi bigisha baba bagiye kwibaruka muratwandikira kuri radio yacu rubaze@gmail.com hama tubatunganirize ikiganiro kirekire Turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara, dusubire mu ntara zo hagati mu gihugu cy'u Burundi, neza na neza mu Kirundo, aha bagendesha ivyuma byunguruza abantu mu barabara ahuza commune Ntega n'umugwa mukuru w'intara ya Kirundo ni mu Burundi, basaba leta gusanurirwa amabarabara bakoresha. Umenyesha makuru ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze aratubwira igituma nuko ibintu byifashe.
Iyi modokari ihejeje kurengana bigoranye ni barabara riva ku mugwa mukuru wa Kirundo rija muri commune ya Ntega. Ngaha uba winjiriye ku mutumba wa Gitwenzi. Kwiyunguruza biragorana kubera ububi bw'iryo barabara, ubunyerere bukaza busongera isive.
Iyi barabara ngaha ukuntu bimeze musanzwe rirashaya gose y'imvura yagoye. Urumva bisaba ko bazorikora bakarisha mikariyeri. Nta bindi bizokorwa n'ivyo nyene vyonyene kabisa.
Kora ko imvura yagoye maze kugwa ashahanyerera. Kubera ko imashini z'abashinwa zaciye agashaseruka. Imvura yamaze kugwa agashahanyerera. Nuko bashaka kariyeri abantu nyene babose akaza barigira. Cyane nka n'abana b'amagara.
Mucamate ko turiko turaribona birakwiye. Mwe mushika nko hejuru nk'akarorero mukabwira abahejuru bakashura dushira amaka ikariyeri.
Ibintu byifashe uko no muyandi mabarabara atari munsi ya 3 ahuza ututurere. Uyu munyagihugu yunguruza abantu n'ipikipiki arahaca hose.
Ego cyaje cy'amabarabara ngaha ndakibona cyane kubera ngoma ngendesha imoto. Urukanye ndi umumotari wo ngaha ahantu bita ku kimbwebwe birashaya cyane. Ikishiranyika kubera ta kariyeri irimo kandi no haruguru naho kandi mu mabarabara yaho yose ni mabi no kurata harononekaye hose usanga ari ngorane.
Iyo imvura yaguye birashika imodokari zitarara mu gahinga kubera byanse ko zibandanye.
Harashobora guhora nk'imisi yariho ziri canke hadaheze imisi ibiri bagacari bakuntu bagura hirya no hino kugira ngo barebe ukuntu bonzi sonika yuko zawe kwigira imbere.
Turabona hari imirima ntakipfa.
Imirima irononekaranye canke zimwe zigaca mu mirima nyine zikadunga. Cyasoko zoharenga
kuri benezo agahombo ni kenshi.
Nkeje ubone naraciye modoka nayirajije mwaho yanyereye yatembagaye. Nuko gusa Imana yakinze ntiyagwa hepfo yasura kuca yononekara aca mpomba gose yiguye igatembagara harige trakasi hombagurika yose aca mpomba.
Muri ayo mabarabara hakunze guca imiduga mito mito bita probox. Izo modokari zunguruza ahanini abantu n'ibicuruzwa by'abadandaza bato bato. Nabo nyene bavuga ko bariko barahomba.
Nkuntu tudandaza kubera taburyo bwo kuyunguruza dufise. Tugeze aho twojya kuhiga ibintu kubera ubunyerere w'imodoka cyane kubera dafise aho yoca.
Bidandazwa tushaka kugenda kurangura ntitubishikane kubera imodoka nyine ubunyerere iba yahezemwo ntishobore kugenda kubera turara mu nzira n'abasima bashaka gusanga mubonye n'imodoka yaraye mu nzira ikatugira nayo bakabidupakurura bakabyiba tukaje gusangamo turahomba.
Kuri abo bose ijwi ni rimwe.
Kosaba rero ko leta yorabiga ikarondera nk'ishyirahamwe nk'amashyirahamwe yama akora mu mabarabara bakazana ikariyeri bagashyiramo.
Kosaba yuko mwo dushyikira hejuru mukatubwira bakadushyiramo ikariyeri kugira ngo tuze turahaca.
Atagafuye ntagakira nk'uko mwibutsa w'Ikirundo bivuga. Uyu munyagihugu avuga ko rimwe na rimwe aharonkera agacupa iyo yafashije imodokari byagoye. Twamusanze ku ibarabara ryinjirira ahitwa mu ndaso.
Hari nk'ibyanya bakubwira ugakora ko bakaguha nk'agacupa nk'akugwagwa gutyo. Urumva nta mahera bashobora kuguhereza.
Uyu twasanze ku bya Gitwenzi wavuga ko havutse akazi.
Aha rero nk'umubosa haciye araduha nyene nk'ingazi tukakora ko imoto tukayidugana mu bw'imodokari. Turavugana kubera yuko ubone nyene hameze ipakiye arashaka kuduha nka bitanu ijyapakiwe naho akaduha nka bitatu tugakora ko kabari gatoya gusa si ikintu kinini.
Musitanteri wa komine Ntega Filipo Ngabonziza avuga ko ikibazo cy'amabarabara kizwi muri komine arongoye. Ngabonziza yabwiye Ijwi ry'Amerika ko komine Ntega iriko irategura kwegeranya abanyagihugu na cyane cyane abafite uburyo buboneka kugira bakore
ayo mabarabara yose.
Musitanteri wa komine Ntega yizeza abarongoye ko iyi ndwi izorangira
ayo mabarabara yose
akoze neza. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turaheza duce dukubitiza akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi imbere y'uko duhava tuja mu makambi.
Sha, bija bii, bila nuga nuga kwari,
kani bihu,
goni bihu, kani na jiswa mi,
muda kupie kwa tarif,
nivyo,
nivyo,
kasi,
dupingi,
dupingi,
utangi,
mupinga mupingi, onvi zishwe ya Amerika, iraveshu zikuha, ikawahi nguru imfaho.
Kwera ko ejo mu kiganiro muri isanga twabonye inyota y'abanyagihugu bumviriza ijwi rya Amerika ikiri nyinshi kuvyerekeye ingene umuvyeyi ashobora kuvura umwana wiwe ariko arakorora. Twashatse kugaruka ku nkuru twari twarabashikirije mu ndwi yahera yari kwiracana cako nako ku mbuga ngurukana bumenyi abatari bake bibaza ati mbega umwana wanje agwaye no muha umuti w'ikirundi canke nkamuvuza imitindi itandukanye hari mu gihe harabemeza yuko muganga Amerini Jimbere yoba yaratanze ubutumwa ahamagara abavyeyi guhagarika imiti y'ikizungu ahubwo nyabuna bakijukira y'ikirundi. Rekumenyesha makuru jo rya Amerika Diane Ndonse yasubira ducukumburire ino nkuru.
Inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi na cyane cyane ku rubuga rwa WhatsApp ivuga impanuro zijyanye n'inyifato ababyeyi bakwiye kugira igihe umwana agwaye inkorora zatanzwe na muganga Amerini Jimbere yanonosoye ibijyanye n'ubuvuzi bw'indwara z'abana akorera mu gisagara cha Bujumbura afatiye ku nkorora idasanzwe yibonekeza muri kino gihe mu bana bakiri munsi y'imyaka 5. Aha rero harabibajije ko iyo nkorora yoba ari umugera mushasha utoba ari umenyerewe. Muganga Amerini Jimbere yemeza ko iyo nkorora iri mu bana muri iki gihe atayo yaraherutse kubona.
Inkorora muri uku kwezi kwa kabiri yabaye nyinshi cyane gusumba ibindi bihe byose narimaze kubona bihora bishika hari imyaka ukavuga utu mwaka byananiranye mu mwaka weze byari bimetse barakoroye ku buryo budasanzwe baragwara ibicurane baracibwamwo baragwara ku mubiri barafatana amaso utuntu twinshi ubona ko twavuye ku gicu kitari ciza no kuvuga ico gicu ko cari chatumye haba tu microbe nimigera y'ingwara imigera ihindagurika bivanye n'igicu maze rera abana baragwaye cyane gusumba ibindi bihe.
Uko ibintu biri uyu muganga avuga ko ubuvuzi bw'inkorora ku bana bari munsi y'imyaka 2 butoroshe asigura ko biva ku bukene bw'imiti bagenewe ikoreshwa mu buryo bwo gupompa nk'imwemu.
Imiti ya gripe nk'uko iri yose atanumuvuyemo handise ko itangura gukoreshwa guhera ku myaka 2 maze rero twategerejwe kuyikoresha imyaka 2 itarakwira tukagabanya kugira ngo turabe ingene twashobora gufasha abo bana kuko bose ntibashobora gukoreshwa imiti ijya isha mu mwemu kuko ico bita nebulisation ni hake muri iki gihugu mbere ni hake cyane hake gose nimba hashika habirizo ari byiza bashobora gukoresha ubwo buryo naho nyene imiti yose naho ishobora guca muri ubwo buryo ikenewe ntiheza ngiboneke ni nayo mpamvu rero novuga ko byarabaye bigikorana ariko ngira ngo bicu bizogenda biba byiza.
Muri rusangi abanyagihugu basanzwe bikora ku buvuzi kama inkorora yo nikunzwe kujanwa kwa muganga. Uyu ni umwe mu banyagihugu asaba ko ubuvuzi kama butobura ikibanza.
Nukuri umuti w'ikirundi mu bisanzwe basogokuru bagomba gukoresha mbere byiza mwebwe mwaje muduha iki kiganiro mwudushika imbere ku buryo umuti w'ikirundi udashobora gufutwa kuko agashitsi ka kera kavumbi ku muriro nitwaje muri bishasha igihe tuzobukena tutakironka abantu baduha baduha inyigisho kungena umuti w'ikirundi ushobora gutangwa ku rugero rushimishije kandi rudashobora konona umwenegihugu.
Muganga Amerini Jimbere nosoye ibijanye n'ingaburo y'abana hejuru y'ubuvuzi bw'indwara zabo aremeza ko hari amavitamine ari mu biterwa bimwe bimwe nk'umufumbegeti ikizira nkogwa umuravumba hamwe n'indimu ivanze n'ubuki bishobora gufasha umubiri kwigwanira gutyo bikagabanya ubukazi bw'indwara. Ahanini ashimikira ko bifasha korosha umuhogo kugira ngo woye guharuka ariko rero muganga Amerini Jimbere aragabisha mu buryo bikwiye gukoreshwa kandi hakana ko bidakwiye gufatwa nk'imiti ivura nkuko harabavyakiriye muri ubwo buryo.
Nukuvuga ni utuntu dushobora gufasha umubiri kwigwanira kandi tukagabanura ubukazi bw'indwara. Rero nibyo mperutse kuvuga ko hariho ibiterwa bimwe bimwe umubyeyi ashobora gukoresha bikiri bishasha munyumve neza ahanda hahagarara cyane si byiza ko umuntu agenda afate igitera nkugwe agisekure hanyuma agiteke akimimine acashira mu icupa ngo azaraho umwana kuko kirashobora kugasha kirashobora gukariha ivyo wabigize biri kugatwe kiwe. Ngiki ico navuze kandi nongeye gusubiramo hariho imiti ituma mu muhogo horoha hadaharuka nkugwe nuko hari guharuka harimo ikizira nkugwa yugishize mu buki hariho indimu iyo uvanze nubuka gashira mutuzi tushushe urashobora no gukoresha umuravumba nawo nyene urorosha umuhogo ushobora gushira mu buki
uyu muganga aratanga umuco kukungene ingaburo nkizo zihabwa abana
ariko nikindi shatse kugaruka ko nuko ibyo bintu uko ari bitatu ntibabivanga ukoresha kimwe kimwe mbese bivanye n'umwana ingena ngana kuko nk'umwana atarakwiza umwaka indimira mubabaza cyane niba umuntu ayikoresheje ayishira mutuzi tushushe kandi agashiramo duke cyane yabadyanakunda akabijya nk'imbombo mbere kugira ngo bigende buke kandi ukabikoresha rimwe ku munsi ku mugoroba kugira ngo umuhogo ugume woroshe wa mwana ntakorore rwose kuko benshi barakorora bakadahwa ndetse bakandurukiramo no kuzingana
muganga Amerini Jimbere avuga ko ivyo bishobora kuba birafasha umwana mu gihe atabimenyetso afise byo kuremba nko kudafungura kuyogwa hamwe no gushuha akabona ko ari byiza gutanga umuco nk'uyo kuko hari abasanzwe bagura imiti batandikiwe n'umuganga bakivurira abana babo ivyo avuga ko vyama vyagize ingaruka mbi ku magara y'ibibondo nk'uko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe n'abandi banditse kubijanye n'iyi nkuru duhere kuri uyu yavuze ati uyu wewe adusubije mu buvuzi bw'imiti y'ikirundi uyu nawe avuga ati ntabara none y'abazungu yoyo dufata simboni fise ibyo yica n'ivyikiza hari n'uyu yanditse ati ehe ariko mwe murantangaza none gishasha atubwiye niki ivyo biri mu byo basokuru baturaze kandi rugereka taraza byaratuvura tugakira tubandanye n'uyu yavuga ati ivyo vyega nyene kubivuga tugarukirize kuri uyu yavuga ati uyo muganga n'imvyeyi base ashaka kujijura abavyeyi ingaburo zamyeho kuva kera narindi Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Mukanya turaheza dusozere kino kiganiro ariko tubanze dukubitire gato mu ikambi ya Nyarugusu aho hari umugambi w'ishirahamwe Save the Children watanguye wo gusubiza abana barenga igihumbi n'amajana atanu mu miryango yabo James Jovini arabisigura
Umuvugirizi w'ishyirahamwe Save the Children Bwana Metusela Joseph wiganiro yahaye ijya Amerika yemeje yuko hari impamvu nyinshi zituma abana bayerera mu masoko atandukanye muri izo harimo ubukene bugaragara mu miryango yavuze yuko iyo shyirahamwe rutegereje gufasha abana barenga 1500 mu gice cya mbere kandi ko uwo mugambi watanguye kuva mu ndwiheze abana baterengeje imyaka 14 barafatwa bagasubizwa mu miryango yabo hama bakaronswa imfashanyo zitandukanye harimo imyambaro biribwa ibikoresho byo kwishuri
kwa pamoja ndio maana tukaona leo tuje tulione watoto hao wenye mitaji
twabonye tuze kuraba aba bana kama tubahe imfashanyo kubera urabona ko birirwa mu masoko basegerereza abandi twumva ngo nabasuma turi ku mugambi wo kubaronsa imfashanyo zitandukanye kugira basubire mu miryango yabo hama bakomeze kujya kwishuri dukeneye kubona yuko urumwana wese yogira imibereho myiza abandi
wacha sababu
Bamwe mu Barundi batuye mu nkambi ya Nyarugusu bavuganye n'ibyo ya Amerika bemeza yuko abana benshi bajya mu masoko atandukanye kwiba abandi bagasegerereza kubera ubukene bugaragara mu miryango buterwa no kutagira imyuga bakora
Cyo hino mbonaga mu isoko abana bari yerereza bakatwiba nkaje barantwa isimu bari bakuye kubazibira hamwe tamwana numwe aroyinjira mu isoko bakapfuma bareka abantu bakuze bonyene aribo baza kwandi ibintu ngaha mu isoko mugabana baba kubica batamuhira
ikibazo cy'abana bazerera mu masoko kweri ico novuga ibyigwa babiheje ntabibandanije nakazi kabo no kuzerera mu isoko no kwiba nkajewe akarorero umumama umwe baramwize umukeke ngiye kuraba gatoya nsanga nanjye ifungo ya mwanza barayoye baratwaye urabonye aho ni ngorane harafu ikindi abavyeyi b'abana barakwiye kuhimirizwa kabisa abo bana bakabakurikirana cyane bakagenda ku ishuri kwa sababu umwana amaze kumenyera kujya kwibangaha mu isoko niwaza tugenda ku ishuri haribanye kandi we yani anezekwa nuko maragenda kwiba mu isoko yiba mu isoko gusa ubuhanuzi ndo bwakubavyeyi nuko boza barakwikana abo bana umwana akamenya ati mu gitondo yagiye ku ishure aho ntiyagiye
ku ishure nta buzima bwo gutembera mu isoko atari kutwiba gusa cyo mbona ni abana b'abarundi nibo keshi bayerera ngaha mu masoko batajya ku mashure kubera yuko indyo bapokeye abavyeyi babo bace badandaza bakagenda kumwiyo mu migorigori kuboregwa wa mwana akabona arayubusa yiriwe ubusa akacaza
usanga hamwe isoko kwiba akabona ko ari bwo buzima bivanye kuki kumubyeyi
ishirahamwe Save the Children ifasha gisata tindero mu nkambi y'impunzi ya Nyarugusu yemeza ko rishoboye gufasha abana bashika 15,000 uko umwaka utashe mu bijyanye no kuronswa ibyo kurya imyambaro n'ibikoresho byo kwishure ariko hakurikije ibitegire bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shirahamwe harabandi barenga 2,000 bakeneye imfashanyo zitandukanye Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ijuja Amerika
akenonga duce dusezerere ikiganiro wanyu mu ntara tuno munsi ncuti bakunze mwa ko muratwumviriza mwakemeye cyane Diane nahazwe mari kumwe kuri micro ino sa kimenye muhinga bw'ivyuma yarafatikanije na ingenieur Thomas twese twifuriza umunsi mwiza.